Mira, disgül de América. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zongeye kudohora kubijyanye no gutaha ubukwe ariko umubare w'abutaha si munini.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa.
Uwo ni Pasteur Emmanuel Rugambwa uyoboye itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi iremera. Iyo nkuru nandi twabateguriye ni mukanya ntimuye kure. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange y'abanduye itangazwa na leta ni 144. Gusa imiryango imwe n'imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yabikurikiranye.
Padiri Clovis Nishimwe cegera cha padiri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu Gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi bikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Tuwetu umupadiri, imiryango itari mike iremeza kwa abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cha corona ariko ntibashirwe mu bitigiri c'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Aho Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu b'abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza cya corona. Uw'ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafise ibimenyetso vya corona mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyarimaze iminsi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimwo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafise ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane b'igisata cya ONU cyita amagara y'abantu MS harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadimulombo hagati mu kwezi kwa gatanu. Abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza cya corona. Aba bakozi ba MS natamvo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri by'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya kandi leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso vy'inganje y'igihugu vyatumye abarabi ibintu nibindi bibaza ko ari kimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo giwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi kugeza ubu kuva mu gira wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura 93 bakaba barakize umura muhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Roger Wilika neza ijwi rya America
urakoze Roger Wilika neza nanone turacyari kubirebanye n'icyorezo cy'a COVID-19 aho mu Burundi kuva muri cyo cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Thaddée Ndikumana yabivuze mu mpera z'iki cyumweru mu kiganiro yahaye abanyamakuru asaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubatera kaga inkuru ya Desire Hatungimana
mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Thaddée Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri izo harimo ku gikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza tutangura kwegereza abenegihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura rero ibyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse muntu bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Thaddée Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
ubuje tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turaje intara zose zirafise ico cuma ni cuma nyabwonko rero ico twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakartushe ni kuvuga nubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima umugera wa sida rero izo zarabonetse tuzotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactif bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ndwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaya kitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikirika inyuma y'ingwara bashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga hariho abusanga bariko badanza mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi abantu babene gihugu nuko umuntu abonye bigenyeso twavuze cyiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turavye rero ibiharo dufise ko 80-90% bakira tugasaba rero abene gihugu bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 78 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nkuko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinic Prince Louis Gasore gusa ubu nibindi bitaro nka Hôpital Militaire Ouahalet Bumerec na Polyclinic Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Noneho tujye mu Rwanda aho nyuma y'iminsi 5 leta ikomori yabifuza gusezerana imbere y'Imana kuri iki cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa 7 i Remera. Abageni babwiye Ijwi rya Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko ubukwe bwabo bwari bwarasubitswe kuva mu mezi 3 ashize asumutakaboye yatashye ubwo bukwe.
Ahani mu rusengero rw'abadivantiste w'umunsi wa 7 Remera mu muhango wo gusezeranya nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pastor Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa 7 i Remera yabwira Ijwi rya Amerika ko ubu batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye kubasezerana mu kwezi kwa 3 n'ukwa 4. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nkuko murubona. Icya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu nuko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero 2. Keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho microphone zikoreshwa amafoto ntawemere kwegera indi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa 3 tariki 22 bafunze nko mu kwa 3 nyina nka 15 aho ngaho. Wewe twari tubitegereje tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umurese busumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake.
Oya bemeye mu hoteli ntago ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya hagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa n'ubwirinzi. Ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije nuko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, haramwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri Kiliziya Gatolika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga bifuza gushyingiranwa ukorwa hatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko zakiriza no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa 7 mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhurira nk'abizera. Duhurira kuri za WebEx, duhurira kuri za group WhatsApp. Ikingenzi burya nuko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. Nabo ngaba tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bayiringo Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya 3. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo muvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma yaho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta Kaboye, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kwa gatandatu wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi ku isi hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zigera ku 334 zari mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi muri uyu mwaka usanze babayeho bate? Aba ni bamwe mu batuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven.
Munsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi. Turafise ubukene bw'inkwi, turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye, cyangwa ugasanga n'ubufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi. Ugasanga benshi baciye bapfa
amunezere wowe utwaye tuse mu bibazo bigira nte ntibihera ibibazo bigumamo. Icyo kibazo rero gitwo kivuga nuko hanyine ibintu bitagize babwiye ko batoza kuri abana ngumva ntibagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo cinzwe bacyo herako ndubika ndasaka tike ndagasatanye bakampaye mu kwa gatatu kwa kagomba guhere abandi basakariye je ndi ku rusengero hari ubikinde nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ente ntibagarutse gushika naho nje uvuga nk'imvura iguye nawe uruntu gusa kupfa by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri cyenda je amashamwe hari yepfo bamagatike ndagaruka ku idiara satije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'inchiyo zirenga standards bimburi kigwa ndandika n'intuze ya nagapapuro kandashiya mu gasandugu antangishinikeze ndo
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ivyumba bibiri ivyo vyumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabiko dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa. Turiko turasaba kujyanye bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane.
N'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere benshi gusaba benshi bari bawuzi mu gaharimwo n'abatawumenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku byerekeranye n'indya hanini mbere ukuntu ndabibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagere n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu nisabo turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntabafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza.
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwebwe impunzi. Impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegenzyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere nk'iterambere ry'abana bacu cyangwa nk'iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'icyo kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu by'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane. Egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabaye mu nyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
cyane gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi nabigeme kandi nawe kindi kubitaro ugasanga nituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira katayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azitavura malaria nukuri tuvuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufise ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tuzosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku munsi cyane umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo ufite umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro nahabe abene gihugu baho hantu rero muri icyo gihe aba impunzi zicazibaho mu muzingi zitagira icyo zifasha zitegemeye nyene zirindiriye nikibazifashiriza muri uwo muzingi honyene magatafisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kujya kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kutuza kurondera ifungurwa nshobore guhindura ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba amuzanira ibijumbo azaguma ibyo bijumbo imyaka yose zobanga ahantu nimba ubushaza azo kumagira ubwo bushaza n'ubufu imisi yose azobanga ahantu azo kugira ahindura imfungugo ku byukuri nari nipfuza ku mashira hamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoje hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'impunzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace azakongeramo nibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yoba yaratwakiriye yodo uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nawe ko ari umuntu nk'abandi
harya umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugasha usanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwivye barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugaca usanga kandi cyumengo twari gupfa umumengo twakwigumira ino mu mutekano cyikaca mbona yuko kweri uwo munsi mukuru w'impunzi nibwo twari twanawumvise nuko twakize amagara make ubwo ababaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyine ehubwo bakoze cye kubera ntumvise nyine yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo urumva abandi bagiye mugabo ntango
Chino twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi mbwa twebwe nubwo tawugiyemo twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha twatantuze dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ikintu ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi aba batware barayi batwawe barayi batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya nk'ujya ko nyene bagafata nk'abarundi ko twatugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batarifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye kumbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi usanga icyo kibazo kweri kitihutigwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi kindi naco tugiye mu bintu bijanye n'uburaro inzu twahawe ni nto ugasanga umujyango nawo guma wiyongera bikacha bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge ntungure ko gatoyi ibintu byo gusubira bisakazo bikabura ko usanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu abavyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe ugasanga bamwe no kurangura amabanga yabubatse bari kwarayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi twahandikose inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kwere kibangamye ubuzima kwa twe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagarura bagarutse kuko nta mugambi n'umuhare wo kuvuga ati bo dufasha kugira dushobora kuronka inkwi narije inkwi aho ziva ari kure cyane tureza kumanza gusohoka ikambi
je ndifuza ko mu gihe abagiye amashyira hamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko icyo bahunze cyaheze nimba bategwa ubwoba ubuzo batera ubwoba akavuga bati camugenda ngana muhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha byimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise babone yuko amahoro yasasagaye cyo gendo subira guhunguka igenzo subira guhunguka ico nize ngahaye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi tuzo kwiga kubana no mwumwe wari wese kuko azo barabarankundi nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba
emu atubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano umutekano hari mu ikambi mu byukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye nuko tumva kumwe kuko nga cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ibyo turonka turonka injya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ane gukabigwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi abandi bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima umva mu ico gihe twavuga ko umutekano wifashe neza ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe na igihugu ba Tanzania migenderanire yari meze neza nubwo bamwe bamwe mwenga ntituvyumva kumwe ikindi kibazo mwatubajije kibazo c'indero y'ugwaruka mu vyukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza ca corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye batamasaba bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko mukubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse rero uri kurambaza kazoza kimunzi mu gihe twaguma turi munzi vraiment ndabaraho kazoza kabana katazo bakameze neza
indero y'ugwaruka gusinziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda muma pori nabandi nugukina umupira umva indero sinziza hukumbu umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahevye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura indero sinziza kugwaruka kubera ico kiza ca corona kuko benshi ntibagitumwa ibacumva umva basa nk'ukumenga bari hevye nyene by'amashuri vyarahetse dusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ibyo byose ntibiduhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza handi hantu kugira tubeho neza nk'abandi
bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri icyo gihugu inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yegeranyijwe na Facel Gabehu Gendi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.